Amashimwe aba y'umwami wacu ku bwa zino ndirimbo nziza, kandi nibaza yuko iyo turirimbye tuvuga kuri Israel nivyo Imana yavuze ku bwabo, turashobora kwibuka kumbure wavugishwa n'Imana Ezekiel 38 havuga yuko bajya abantu mu minsi y'iherezo, mu minsi ya iherezo burya bwoko buzogarukanwa mu gihugu bari barakuwemo. Yaravuze ibizoba byose n'ukuntu bizogendera burya bwoko, ariko hari ikintu tuzi neza Imana izobana nabo, kuko ukuboko kwayo kw'ubushobozi niko kwabazanye kandi izobana nabo. Nibaza yuko ari nako bimeze kuri twebwe, azobana nabo yatoranije muri kino gihe. Imbere ko dusenga, nashaka nsome ugiye muro imirongo mike yo mu butumwa bwiza nko kwanditse na Yohani igice 16 duhere ku murongo 45. Butumwa bwiza nko kwanditse na Yohani igice 16 murongo 45. In gleichnissen verkündet. Ivyo mbibabwiye mu migani, ariko igihe kizoza sinzoba ngisubira kuvuganira namwe mu migani, mugabo nzobabwira ivya data mbifoboye. Mungu amenye ngure gatandatu, kuri uwo munsi muzosaba mu izina ryanje, kandi simbabwira ngo nzobasabira data, kuko data nawe ubwiwe abakunda, kuko mwankunze kandi mwizeye ko naturutse ku Mana. 28 Navuye kwa data nza mu isi, ikindi isi ndiko ndayivamwo nje kwa data. Ngwe nice nabigishwa bibe baravuga bati ubuho urabifoboye nta mugani uduciriye. Ubuho tumenye yuko uzi byose, kandi ko kubwawe utarinda kuhogira ukubaza. Nico gituma twizera ko waturutse ku Mana. Mese tunemwe Yesu arabishura ati, mbega noneho murizeye, igihe kigira kize, mbere kirashitse aho muhava musabagira umuntu wese aje mu vyiwe, munte jenyene. Ariko sindi jenyene, kuko data ari kumwe nanje. Ivyo mbibabwiye kugira ngo mugire amahoro muri jewe. Mu isi muri n'amarushwa, ariko nimuhumure, jewe naranesheje isi. Amen. Gushika hano rino jambo ryera kandi ry'igiciro ry'Imana, turashimira cyane Imana mbere no mu misi yacu ntakivugana natwe mu migani, ariko ibintu yabivuze abifoboye ivyari bihishijwe ku bwa kino gihe cacu, kandi yaratumenyesheje ivyo twabwirizwa kumenya. Nico gituma dushimira cyane umwami kubw'ijambo ryiwe muri no misi, kandi turamushimira cyane kubw'umurongo 33 uwo duheje gusoma ngo ivyo ndabwiye kugira ngo mugire amahoro muri mwebwe, muri jewe. Turazi yuko abantu benshi batagira amahoro, kandi abibaza nabo ko bayafise nabo nge nta mahoro bafise, ariko uri muri Yesu Kristo abafise amahoro, abafitaniye amahoro n'Imana. Kandi nicyo gituma tunezerewe kuko yatuzaniye amahoro yiwe. Yaravuze ati, mwisi mufise amarushwa, ubwoba, ibyo n'ukuri. Turazi yuko ariko bimeze, niko bimeze kuri twebwe. Turazi ngene bimeze kuri twebwe, ariko nuko ibintu bimeze turabizi. Hamara avuga ati, nimuhumure, ni jambo gicyiro numuhamagaro kuri twebe kuri no mugoroba kugira ngo dushobore kumwizigira dushobore kurema guhumura tuba dusigye humure niba nimba tumwizera turashobora guhumura natagukekeranye naranesheje isi natwe twaranesheje kumwe nawe uko rwo dushaka kumushimira tumushire hejuru tumuhimbaze tumuhe icyubahiro kuri umugoroba kandi dushire hejuru izina ryiwe kuko imunu wacu nako turabiwe turi umukuku uwo ayobora nubwo tutari benshi kuno mugoroba umwami wacu aravuze ati babiri cyangwa batatu bahura kuri mu izina ryanje nzobande hagati yabo kandi turizera n'imitima yacu yose ko iryo sezerano ritavuyeho ariko aracyari hagarariye ngo arishitse kandi turizera n'imitima yacu yose kwari hano hagati yacu kuri uno mugoroba kandi icyo gituma dukeneye guhaguruka ngo duhimbaze izina ryiwe reka duhaguruke kugira ngo tubikore mana yo kwizigirwa turagushimiye bivuye ku mutima ku bwa kino gihe ku bw'isaha y'ubuntu turonse umwami twaje kugira ngo tuguhimbaze dushyire izina ryawe kuko uri imana yacu turi abantu bawe turi umukuku uyoboza ikiganza cyawe mwami mu marushwa mu ngorane mwami nk'uko byagenze ku bantu b'abisirayeli ariko mwami wavuze no majambo uravuga uti nimuhumure kuko jewe naranesheje mwami nako turashobora kunesha turi kumwe nawe nuhabwe icyubahiro nushimwe mwami kandi amashimwe n'icyubahiro bibi by'izina ryawe ryiza kandi ry'ubwiza turaguhimbaza mwami nukore ku buryo ubwiza bwawe bugaragara hano kuno mugoroba nukomeze kuturongora mwami nukomeze kutuyobora mana yo kwizigirwa vugana natwe mwami uciye mu ijambo ryawe ry'igiciro kandi ryera ongera intege mwene data umwongere inkomezi isha umugirire ubuntu turazi kuri hano mwami nicyo gituma tuguhimbaza kandi tugashima ubuntu bwawe n'ubwizigirwa bwawe haleluya niwakira amashimwe niwakira icyubahiro bivuye mu mitima yacu twebwe twese kandi bivuye mu kanwa kacu mwami naho hari kino bari ikintu muri twebwe kitakunezera nugikure muri twebwe mwami yesu nugishire kure yacu kugira ngo ushobore kwishura biciye muri mwemu wawe mwiza tubigusabe mu izina rya yesu haleluya amen amen twicare dushimire umwami wacu twumvise ijambo ryiza cyane iryo dushobora kwinjira ibyina bwaryo tukaryiyumvira ko tukaririmbura ko ijambo ryose ry'imana biba bikwiye yuko turirimbura ko tukarireka rikagira icyo ritubwiye iyo umwami wacu avuze hano ngo ibi mbibabwiye ndabibabwiye mu migani ariko igihe kirashitse aho ntazongera kuvuganira namwe mu migani kandi iki ni Yohana 13:45 kandi iki ni ikintu abantu badakunda gutahura barasoma izinjiri ntibatahure yuko umwami wacu yavuze gusa mu migani bakavuga imigani umwami wacu yavuze ko kandi ntibatahura ibyo umwami wacu yashatse kuvuga kandi aho niho hari ingorane ikomeye cyane gushika uno munsi niba twabitahuye neza ko igihe turimo muri kino gihe n'igihe neza na neza yavuze ko akavuga ngo igihe kirashitse igihe turimo nicyo gihe yavuze ngo igihe kirashitse aho ntazongera kuvugana namwe mu migani umuntu asomye imigani ijana muri zino njiri uko ari zine muri icyo gihe ntabazi ibyo ari byo kiretse umwami wenyine ubwiwe amwishuriye ibanga riri mu ino migani akamumenyesha ibanga riri mu ino migani yavuze iki muri Matayo 13 yavuze ati mwebwe mwahawe kumenya amabanga y'ubwami ariko abandi mvuganira nabo mu migani kugira ngo nibarabisha amaso yabo ntibabone nibumvisha amatwi nibabisha amatwi yabo ntibumve nibashoye gushika kumenya ukuri Mateo 13:11 ntibashoye kumenya ukuri mu migani ukuri kunyegejwe mu migani kuba kunyegejwe mu migani bisaba yuko kubanza guhishugwa bitagenze uko umuntu acahagarara kwijya migani umuntu agaca avuga imigani gusa murazi yuko ibitabo byinshi byanditswe kurijya bavuga kurijya migani kandi umwe wese yabisobanuye uko yishakiye ariko igihe kirashitse aho byahimbaye umwami wacu kugira ntasure kuvugana na twebwe mu bigereranyo mu migani ariko avugane natwe mu mvugo itomoye ifoboye kandi utakira amajambo y'Imana agakomeza kwitaho iby'inyuguti gusa umunsi umwe azobona yuko ibiriko biramushikira bimeze nk'ibiriko birashikira Abisirayeli nibo basoma Zaburi bagasoma ibitabo bya Mose n'abavugishwa n'Imana ariko ku maso yabo hari kwikinone icitwikiro ico citwikiro cyari ku maso yabo cyari kihe cyari citwikiro cya Mose igihe baba bariko barasoma ibitabo byiwe ico citwikiro cya Mose cyari kuri bo ku maso yabo none Paulo yavuze ngo iki yavuze ati ico citwikiro gikurwaho muri Kristo gusa Eskuntu twabwirizwa gushima Imana. Uno munsi naho icitwikiro cya Mose kumbure rekamvuge icitwikiro cya Kristo kiri kuri bo kuberako Kristo barahishijwe Kristo ntarabahishurirwa. Mu gitabo cya nyuma cyo muri Bibiliya mu byashyirwa n'igice cya mbere haravuga ngo guhishwa kwa Yesu Kristo uko Imana yamuhaye kandi niyo tumenya urukundo rw'Imana kwa dukunda turabona urukundo rw'Imana turamenya urukundo rw'Imana kuko avugana na ivugana natwe ntivugana natwe mu migani ariko yaratwuguruye ubwenge kugira ngo tumenye ijambo ryiwe kandi yabiduhaye ku bw'ubuntu bwiwe nico gituma dukeneye nakeneye kuvuga menshi kuno mugoroba Imana iyo yamaze kuvuga shaka kuvuga yuko tubwirizwa gusenga twabwirizwa kurondera duhuza imitima n'inama mu masengesho dutegerezwa guhuza imitima maze tureke Imana iyo nyine duha amajambo nyayo kugira ngo dushobore twese hamwe gusenga duhuje umutima n'ijwi rimwe kugira ngo Imana ishobore kutwumva kutwishura muno misi yerezo nariyumviriye cyane nararimbuye cyane kuri bwa butumwa umwami wacu yavugira ku musozi muri Matayo 5 aho umwami yavuze ibintu byinshi yabivuze gusa ku bantu bakiriya gihe ariko yabivuze kuri wewe na je uno munsi kandi tugira neza iyo dufashije mu gihe tukarifata nka nkama tukarireka rikavugana natwe tukareka mwe agakorera muri twebwe umwami yaravuze kiriya gihe aravuga ati nimuhumure naranesheje isi Yohana 16:33 aravuga ati mwisi mufise amarushwa imibabaro ivyago ibyo bintu byose ariko akatavuga ati nimuhumure naho mufite ingorane ibibazo byinshi nimuhumure mbega ibyo si ibintu byiza gahemu ntiyavuze ngo nzobakura ko ingorane zose nzokora ku buryo atakintu na kimwe atangorane rimwe mugira oya ariko mu isi ibyo bintu byose birahari ariko nimuhumure kuko naranesheje isi. Sinzi niba atari Yohana niwe yiyumvire, niwe yiyumvire kuri no jambo ry'umwami gihe yandika avuga ngo, igihe yandika ngo ukwizera niyo ntsinzi yanesheje isi, nkuko byanditswe muri Yohana 5, Yohana wa mbere gica 5 murongo wa 4. Yesu umwami wacu yaravuze ngo nimuhumure kuko naranesheje isi. Yohana nawe kandi akavuga ngo nimuhumure, ukwizera niyo ntsinzi yanesheje isi. Mbega nuko kwizera, ukwizera kwawe cyangwa kwizera kwanje, ariko nukwizera Imana yaduhaye wewe na jewe muri Yesu Kristo umwami wacu, niko kwizera kwa umwami wacu we yanesheje ku musaraba Golgota, kandi ni we yanesheje isi. So kwizera kwanje cyangwa kwizera kwawe nukwizera kwiwe, uko kwizera nako yagushize mu mitima yacu. Ukumwizera yabishize mu mitima yacu. Ni ibintu byiza cyane iyo turiko turabona ukuntu abantu b'Imana bafashe ijambo ry'umwami bakarishyira mu kibanza cyaryo. Akenshi ndibaza yuko twebwe abizera akenshi dushaka kugira icyo dukoze ku bucunguzi bwacu, kandi ivyo niko twama dukora mu buzima bwacu bwose, kandi ntidutahura ko ibintu byose byamaze gusozerwa kandi byamaze gushitwa ku musaraba I Golgota. Nabizera bangahe bahagari ku mutima ubuzima bwabo bwose bagahagari ku mutima, baragera ku myaka 60, 70, 80 canke bakayirenza, ariko bakagumana guhagarika imitima ntibagire umunezero, ntibashobore no kuzana n'umuntu numwe ku mwami, kuko baguma baraba kuri bo nyene ubwabo, bakafite bavuga bakiyumvira bati bakumva ijwi ribabwira ngo ntubereye ngo hawarananiwe wowe mbeguriki mbegura wari wemere no kuvuga ngo umwami ngo umubwire abandi ehera bibi nibi 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 ijwi ribabwira umugwanizi ntabura kutuzanira ibyiyumviro akabitwiza nk'ibyiyumviro nk'ibyo kugira ngo atubuze icyo twokora, adufate mpiri kugira ngo atubuze gushinga intahe no kuvuga ubuntu bw'Imana yacu ngo tububwire abandi bantu. Bakundwa, nituri hano kugira ngo tumare ubuzima bwacu bwose twiteho ibyacu, twiteho n'ingorane zacu, oya, ariko turi hano kugira ngo dutahure yuko Imana yitwararitse ibyacu byose, kandi ko yatugiriye imbabazi, kandi ko dushobora kuba inyegu yiwe ihoraho kubw'ubuntu bwiwe, kandi ko dushobora kumwizigira burundu tukamugirira icyizere, kuko niwe yavuze ati nimuhumure naranesheje isi. Simose yabivuze, Sesa yabivuze, si Paulo canke Petero yabivuze, uwabivuze n'ufise ububasha bwose wawe ubasha bwose mu ijuru no ku isi, umwami w'abami uganza abaganza, nimuhumure kuko naranesheje isi. Yohana atabwira abizera ati ukwizera niyo ntsinzi, ukwizera niyo ntsinzi, nkuko byanditse muri Yohana wa mbere gice cya 5 murongo wa 4. Ukwizera niyo ntsinzi. Rero turashobora kubaza kino kibazo rero muri kano kanya tukakibaza twihuta tuti mbega none ukutizera niki? Niba ukwizera ari ntsinzi, ariyo ntsinzi y'Imana, none ukutizera ko niki? Niba ukwizera ari yo ntsinzi, muri icyo gihe rero ukutizera ni igihushane cy'intsinzi, sibyo? Ni ukuvuga niko kuneshwa. n'urubu dushaka iki mbega dushaka kwizera kugira ngo imana igaragaze insinzi yayo cyane dushaka kuba batizera ku buryo atakindi kiba gisigaye atari kuneshwa mu bisanzwe twagenewe kwizera cyo gituma turabizera nimba tudashaka kwizera turashobora kuguma turabatizera kandi kutizera kw'abatizera si ikintu kibi ariko ukutizera kw'abizera ukoko ni ikintu kibi cyane umwami wacu yaravuze ati ibimenyetso bizokurikirana abazizera nk'uko byanditse muri Mariko 13:17 bakundwa nta na kimwe tugisigaje ikintu cyo gukora atari ukugirira icyizere umwami wacu ubundi busha no kurondera mu nyonga hiwe mu masengesho kandi azemera tumubone umwami wacu yaravuze ati nababwiye ibyo bintu byose mu migani ariko igihe kirashyitse aho ntazongera kuvugana namwe mu migani ariko ibintu byose nzobibabwira ndabifoboye kandi turashobora kuvuga dushize amanga yuko icyo gihe cyashyitse yavuganye natwe abifoboye ibintu cyane y'amabanga y'Imana ubu ntibikiri ubupfi ntibikiri ubupfindo cyangwa ibimenyetso ariko ubwo bupfindo ubu bwarahishuwe kandi isobanuro y'ubwo bupfindo bwose yarahishuwe ari kuvugishwa n'Imana mu isezerano rya kera yaravugishijwe ku mwami wacu aravuga ngo azugurura umunwa wiwe akanwa kiwe avuge mu migani kandi azovugana n'abantu mu migani avuga ku mwami wacu niko byanditswe kandi uko niko icyanditswe cyategezwa gushika uno munsi turashobora gushimira Imana yacu icyoma igikorwa cy'Imana kigashyirwa cyane mu mitima yacu kikaba nk'umutwaro Imana ifite intumbero ku muguru umwe wese kandi iyo ntumbero izo yishitsa ariko nibaza yuko twabwirizwa gushyira ku mitima tukibuka mukanyibuka mukibuka bene data bakorera Imana hano iyo bahagaze hano imbere bakumva yuko amajambo yabo bayatswe ko abantu bafise inzara bakumva yuko mwebwe mwese muri nyuma yacu muri ko muradusengera aho niho hacaba ubucuti hagati yabo hagati yanyu hakongera hakaba ubucuti hagati yanyu n'Imana kandi iyo niyo ntumbero yo kuvuga ijambo ry'Imana kandi izera yuko Imana izotugirira ubuntu mu gihe kiza kurusha ibyo imaze gukora izina ryayo gera kandi ry'igiciro rihabwa icyubahiro rishimwe Data twese uri mu ijuru ndagushime bivuye ku mutima kubw'ubuntu bwawe n'ubwizigwa bwawe yewe mwami mwami turabona uburongozi bwawe turabona igikwa cawe turabona mwami yuko ibintu byose biri mu biganza byawe ewe mwami turabona uburongozi bwawe kandi turabona uburongozi bwawe mwami ataru nitugenda nkuko dushaka ariko dushaka kugenda nkuko ushaka mwami ubujyo uko ukeneye ko tugenda mwami waravuze umunsi umwe ngo Petero ubuntu ntuzobukijana ushaka ariko uzojana ushaka nzokurongora na kuyobore mwami wo kwizigirwa n'undongore nkuko ushaka mwami wewe mwami wo kwizigirwa nuko rikwa cyawe nkuko ushaka koresha mwene data mukundwa mwami koresha ndukoreshe twebwe twese mwami kugwa cyawe kubw'igikorwa cyawe mwami turagusavye ngo utugirire ubuntu abantu bawe baba hariya muri Zaire ewe mwami ewe mana yo kwizigwa turakuragije abaganza ewe mwami, turakuragije n'userukirisho gihugu hano n'ibinabandi bose mwami. Mana yo kwizigirwa turazi yuko ushoboye gushitsa ibintu vyinshi imbere yuko uza gutwara abawe. Turagushimiye mwami kuko ntugikeneye kwirigura vuga natwe mu migani, ariko raduhishuriye ukuri kwawe n'amabanga mwami yihigiye cyerezo. Turabigushimiye kandi turashyize hejuru izina ryawe ryera rya Yesu, amen. Nimuhumure naranesheje isi, haleluya. Ku musaraba byarakoretse, byarashikijwe, haleluya. Nuhabwe icyubahiro, ugushimwa n'ubwiza, amen. Mwami, inyuma ya kuno guhishurirwa gushitse kw'ijambo ryawe, kwigwishirwa kw'izina ryawe n'ukugomba kwawe, guhishurirwa gushitse kukwizera n'ukwemeza kw'ijambo ryawe ryahishuwe ari ukuri mu buryo bushitse, ku iherezo ntiyadosure kubaho ibintu by'ibice bice, ariko ibintu byose bizobe bishitse bitunganye. Mwami, turizera n'imitima yacu yose ko watugiriye ubuntu, kubw'ubuntu bwawe waduhaye guhishurirwa gushitse kw'ijambo ryawe. Mwami, turi hano nutugire, nukore muri twebwe, nuciye muri twebwe, nukore ibiguhimbara. Inzira zanje zibe inzira zawe, ibyumviro byanje ijambo ryanje n'inkomezi zawe zibe inkomezi zanje. Ego, inzira zanje zibe inzira zawe. Ubutumwa bwiza butangazwe kandi bwemezwe mu buryo bukubereye hagati mu bantu bawe, bibe igishinga ntahe. Ha, ibe intango yo kugushima no gushyira hejuru izina ryawe. Hezagira ubuseruka igihugu cya Zaire hano, nuhezagira inzu yiwe n'abakora mu buserukizi bose baje kumviriza ijambo ryawe uno munsi. Mwami, hezagira ibikorane amakoraniro muri Zaire, nuhezagire bene data barongoye amashengero, nugurure imiryango, nucizira hagati mu bugaragwa. Ewe mwami, ewe mana, icyubahiro n'ubwiza bibe byawe. Nuhezagire mushiki wacu aza gutaha muhira, abe nka wa mwamikazi w'i Sheba, aje mu bwoko bwiwe, mu bantu biwe, ashingire nahe ivyo wakoze. Mwami, hezagira bashiki bacu basubiye hariya mu buseruko, ubane nabo bose, nabo bose bari mu mutima wiwe. Oh mana, ewe mana, turagusaba uno munsi, dusabiye bene data bose, dusabiye bashiki bacu bose, dusabiye abo bose baba bayi mitima badashobora kugira icyo bifasha banaho nikora, badashobora guhangana n'ibiriko birababako. Ewe mana, uri umwami, nuze udutabare, dufate ukuboko turamire kandi udukure mu mukungugu, kandi udushire ahantu hataramutse. Mwami, nuhindure amaborogo yacu imibabaro yacu uyihindure mu ndirimbo zishimwe kugira ngo ivyanditswe bishobore gushika kuboko kw'iburyo kuhoraho kuraramvuye ubwo kw'iburyo kuhoraho kwamana insinzi kandi kwizera Yesu Kristo umwami wacu niyo nsinzi yanesheje isi mwami ukeneye ari cyo ukeneye kutubwira kandi ukeneye kudutahuza ko tubwirizwa gufata bino bintu tugatahura yuko wanesheje watuneshereje waduha insinzi kandi ukwizera kubwirizwa gufata insinzi yawe kandi tugatahura yuko wanesheje kubwacu nitwe bwanesheje mwami hazobaho umugwi wabanesheje uniuzoza kuri wewe niwo uzoza iwawe abazonesha bose bazoragwa ivyo bintu vyose bazonesha kubw'amaraso ya wa mwagazi kubw'amaraso ya wa mwagazi no kubw'ijambo ryo gushinga intaye kwabo mwami ijambo ryawe niyo ntahe yanje ndagushimiye kubw'ivyo kandi ntahe n'uguhishurwa gutangwa na mwemu wawe nushimwe nushigwe hejuru kandi uhabwe icubahiro haleluya haleluya mana yanje nutubohore ingoyi z'uburyo bw'imwemu nucagagura imigozi yose nubohore imitima yacu haba mu mitima haba mu bugingo haba mu mwemu kandi ubohore ururimi rwacu kugira ngo dushobore kuguhimbaza kandi rugushire hejuru haleluya icubahiro kibi cawe mwami igisigaye n'igishinga ntaye cya Yesu Kristo kandi niyo mwemu yabavugishwa amashimwe guhimbaza bibe ivyawe uravuga uti haraheza yiwe abumva amajambo ya amajambo y'uko kuvugishwa ko muri iki gitabo kandi bakazigama bakitondera ibyanditswe muri cyo mana yanje niwakire amashimwe icubahiro n'ubwiza ibihe bidashira Amen.